Imwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda muri studio 18 muri kumwe nange Edirwema. Ikaze mwese mu makuru tubafitiye kuri isaha. Abarundi bacururiza hanze y'inkambi ya Mulongwe muri Kongo barinubira imisoro y'inyongera bako.
Araja ngo unino table chef nyama ya bibiri akaza veterineri nyama ya bibiri wasanga wabaza nka gahene bagutwaye nyama z'ibihumbi 8 ukamuhomba none maze guhomba dusura gukora kwamatugira de tureke kandi tumaze kureka twicwa rinzara kandi wasanga turuko turamerwa nabe kora ko baduhohotera abantu kwasanzira aribo baturage bindi.
Wano umurundi wahungiye muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo nkuru n'izindi zirimo ikiganiro ku ruhare rw'abayobozi b'amadini mu kurwanya ibyaha bishingiye ku bugumba. Ni mukanya mugume ku maradiyani. Mbere ariko reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, tugezweho na mugenzi wanjye Aloys Bigirimana.
Umushikiranganji wa mbere wa Israeli Benjamin Netanyahu yaraciriye hagati urugendo rwiwe i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika inyuma yaho igisasu cya rokete giterewe mu gihugu ciwe kivuye muri Gaza. Netanyahu ejo kuwa mbere niho yatahukanye impano yahawe na Perezida Donald Trump ishobora kuzomufasha mu matora yimirije. Perezida yateye umukono ku rwandiko rwemeza ko imisozi ya Golan yegukiye igihugu cya Israeli. Netanyahu yashikirije ko ico cemezo Trump yafashe gihinduye intsinzi ya gisirikare iba intsinzi ya kidiplomasiya. Siriya yagiriza ico cemezo cya Trump ku misozi ya Golane kwari gitero ku bwigenge bwawo. Israeli yafashe ako karere ko mu buraruko bushira ubuseruko ikatse Siriya mu ntambara yamaze iminsi 6 umwaka w'1967. Ako karere komekwa kuri Israeli mu 1981. Icyemezo cyafashwe na Trump gikuyeho politiki y'igihe kirekire ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'amakungu, aho yahora yemeza ko imisozi ya Golane yanyazwe n'igihugu cya Israeli. Mushikiranganji wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika jejwe imigenderanire n'ayandi makungu Mike Pompeo yaragabishije Uburusiya ko Amerika itazorera amaboko mu gihe Uburusiya buriko buratera icuka kibi muri politike ya Venezuela. Ibimenyesha makuru muri Venezuela no mu Burusiya byatangaje ko indege z'intambara z'Uburusiya zashitse ku murwa mukuru Caracas muri Venezuela ejo ku munsi wa mbere, zikaba zarimwo umutegetsi wa gisirikare w'Uburusiya hamwe n'abasirikare bashika ijana. Uburusiya kuva kera bwamye ari somambike na Venezuela bukabushikiye Perezida Nicolas Maduro mu gihe Leta Zunze za Amerika hamwe n'ibindi bihugu bishika 50 bishigikiye Juan Guaido yatangaje ko ari we mukuru w'igihugu w'imfata kibanza inyuma y'amatora yabayemwo impari mu mwaka uheze. Mushikiranganji Pompeo asaba Uburusiya guhagarika inyifato itubaka bakifatanya n'ibindi bihugu biriko birarondera kazoza keza k'abanyagihugu muri ico gihugu ca Venezuela. Tukiri muri Amerika kandi Uburusiya ejo kuwa mbere bwarongeye guhakana ko bwivanze mu matora yo mu 2016 muri Leta Zunze za Amerika, naho mushikiriza manza mukuru adasanzwe Robert Mueller yemeje ko Uburusiya bwivanze muri ayo matora, ariko Perezida Donald Trump hamwe n'abamufashije mu bikorwa byo kwiyamamaza batakoranye n'Uburusiya kugira bumufashe gutsinda. Umuvugizi wa Leta y'Uburusiya Dmitri Peskov yabwiye imenyesha makuru mu Burusiya kwivyagirije byo guhungabanya amatora bitagira ifatiro. Amatora ya Mula yamaze amezi 22 yasanze Uburusiya ngo bwaragerageje kuyovya abariko barakurikirana imyiyamamazo bwongera burahungabanya umudemokrati ariko ahiganwa na Trump Hillary Clinton, ariko ngo nta vyemeza byuko Trump hamwe nabo bari bafatanije bakoranye n'Uburusiya. Ibyo byashikirijwe n'umushikiranganji w'ubutungane wa Amerika William Barr ku munsi w'Imana. Umugwi w'abahinga wigenga ugiye gutohoza ingene aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bemeza kw'indege yemerewe uhaguruka ikaguruka n'inyuma y'indege zibiri zo mu bwoko bwa Boeing 737 Max 8 zagiriye impanuka zigahitana ubuzima bw'abari muri zo. Ubushikiranganje bujeje gutwara abantu n'ibintu muri Amerika nibwo bwatangaje ishigwaho ryo mugwi w'abahinga udasanzwe. Amakuru yashikijwe mu ndwi heze yavuze ko ibiro by'inyamiramabi FBI byaha muri Amerika navyo biriko biratohoza ingene ukwemeza ko indege zemererwa kuguruka bigenda naho bica. Impanuka y'indege Boeing 737 Max 8 muri Indonesia mu kwezi kw'indwi hamwe niyakurikiye yo mu rugo bwoko nyene bwa Max 8 mu gihugu cha Ethiopia mu ndwi heze izo zose uko ari zibiri zahitanye abantu bose 346 bapfiriye rimwe.
Urakoze Aloyce Bigirimana kuri ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika, twumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, aho ni ku mugoroba. Naho mu gitondo twumvikana kuri metero 25.31 na metero 41. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mukiye ku rubuga rwa internet kuri y3@radio @vowa.com nao ku rubuga rwa Facebook na Twitter. Adresi yacu ni VOA Radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Ni cyanyu.
Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bamwe mu bacuruzi b'impunzi z'Abarundi bacururiza hanze y'inkambi ya Mulongwe iri muri teritwari ya Fizi barinubira umusoro w'inyongera basabwa na serivisi zishinzwe ubukungu muri sekteri ya Mutambala. Ni inkuru y'umunyamakuru Ijwi rya Amerika uri Mulongwe, Vedastenga.
Ugeze mu nkambi ya Murongwe iri mu majyepfo y'umujyi wa Baraka, usanga isoko ndetse n'utuzu tw'ubucuruzi turi hanze y'iyi nkambi ahacururiza impunzi z'Abarundi n'abaturage b'abakongomani baturiye Murongwe. Ubwo twasuraga ahakorera aba bacuruzi hanze y'inkambi, badutangarije yuko babangamiwe n'umusoro w'amadolari 150 bicara basabwa kwishyura mu gihe cy'umwaka na serivisi ishinzwe ubukungu ikorera muri sekiteri ya Mutambara. Uyu ni Jean Pierre Tahirutimana ufite resitora i Murongwe.
Mugabo rero twagize gucya turi ngaha tuko turadandaza tubona abo batoza ayo mafaranga baraje umwege ngo kumwaka ngo mutegerezwa kuza murariha mu idolari 150. Cewe nteka restora harije nteka ibigozi bitanu bikirirwa ngaho bidaheze by'umuceri, none izo dolari 150 nzoziriha ndazikuye hehe?
Muri abo bacuruzi twaganiriye kandi bavuga yuko uyu musoro basabwa udakwiriye kuko amafaranga bashora muri ubwo bucuruzi ari make ugereranyije nayo basabwa kwishura mu gihe cy'umwaka wose.
Twebwe twumvise twaragize umunezero twumvise ko aserikwa twubakira isoko, twibaza ko isoko izotwunganisha n'abavandimwe. Ntabwo twari tuzi ko ari isoko tuzoza kurihira amahera ko tuzi ko aseriya turi ko twebwe turabana bahaseri. Ntitwumva rero igituma twava tujya muri bire byo kuza kuriha amakori twe dutazi, nko kumva saro y'ibikoresho bya 50,000 uca ugenda kubirihira idolari 154 ku mwaka yonyine ifise ibikoresho by'150,000. None nuba navuye nuba nagiye hehe? Cyo ziko turasaba rero, tugisaba abantu bona ko batugerera imbere badufasha, nimba biyemeje kudufasha nimba dufashe nyene nta murefijeme kugira amafaranga nkayo, nta bushobozi dufise gukora ibintu nk'ibyo. Ahubwo gusa nibatwemerere isoko bari banse kuduhereza mu ikambi, bavuge ukuri ko banse kuyiduha mu mvuzo kugira duhohoterwe. Nubona ko basi ko byanse mu gihe dutorera amahera nk'aya, nibaduhereze isoko yacu mu ikambi tubeyo tuzi ko turi mu isoko yacu mu ikambi.
Ubu mu kambi nta soko ihaba?
Iyo uvuga isoko ntuvuge nize n'akazembure na kamwe, ntikemere no kugahagara n'agahari gakora mu kinyegero nta kujya kw'inzoga zitemewe n'amategeko. Karanyegeje cyane, ntikabaho no mu ikambi ntishobora kukabona ngo ngiye kwiboteke kwa naka.
Pascal Buhungu Nimpunzi yo mu nkambi ya Murongwe asaba komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi kuvugana n'abashefu bashinzwe serivisi y'ubukungu muri sekiteri ya Mutambara kugira ngo babavanireho iyi misoro kuko ishobora gutuma bagarika imirimo yabo y'ubucuruzi bakoreraga hanze y'inkambi
kuko ejo nibyashika umuntu akabura yagaburira abana azoja kwiba niba umukongomane ejo adushavuga ngo abarundi batanguye kwiba imirima y'abarubanda twafasha ko ikwiyokori bore dukurako ntaje dushoboye
ubusanzwe mbere yuko iyi serivisi ishinzwe ubukungu muri sekiteri itangira kwishyuza aya mafaranga idolari 150 ku mpunzi n'abaturage b'abakongomani bafite ibikorwa bakorera hanze y'inkambi hari izindi za serivisi zari zisanzwe zisoresha impunzi zikorera ubucuruzi hanze y'inkambi kuko twabyiganiwe na Mukeshimana Bosco umuyangayanga wo mu nkambi ya Murongwe
haraza ngo ubuneno table chef nk'inyama ya bibiri akaza veterineri nk'inyama ya bibiri wasanga wabaze nk'agahene bagutwaye nk'inyama z'ibihumbi 8 ukamuhomba none maze guhomba dusubira gukora ukamatugira de tureke kandi tumaze kureka twishwa ari inzara kandi ugasanga turiko turamerwa nabi kora ko baduhohotera abantu twasanze ari bo baturage bine
abashinzwe ubukungu muri sekiteri ya Mutambara iwo wamya yuko uyu musoro w'idolari 150 basaba abacuruzi kwishyura mu gihe cy'umwaka wose uzafasha mu iterambere rya sekiteri ya Mutambara dore ko Murongo yamaze kubyo ibikorwa byinshi by'ubucuruzi kuvaho izi mpunzi z'abarundi zihagereye inkambi y'Murongo irimo impunzi z'abarundi zigera ku 8 mu rwego rwo kumvikanisha impunzi n'abaturage b'abakongomani bazakiriye ibikorwa by'ubucuruzi amashuri ndetse n'ubuvuzi byose bikorerwa hanze y'inkambi bitandukanye no mu nkambi yo mu Rusenda aho ibikorwa by'ubuvuzi n'ubucuruzi ibyo bikoregwa imbere muri iyo nkambi ubadatse ngabo ku bijwi rya Amerika imurongo mutarakirwa amajyepfo
mu Burundi nyuma yo guterwa n'izuba ryinshi aborozi bakabura ibyo bagaburira amatungo aborozi b'ingurube muri komine Busoni basigaye bazigaburira icyatsi kitwa irebe barandura mu mazi y'ikiyaga Rweru ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Jean Bosco Ndarurinze
Icyatsi cyitwa amarebe benshi bamenyereye ku izina rya Jacinthe d'eau mu rurimi rw'igifaransa kirabangamiye amazi y'ibiyaga by'u Burundi uko bishyikirizwa n'abarovyi mu kiyaga Rweru kiri mu buraruko bw'u Burundi ayo marebe yiswa muri ayo mazi azananye uruzi akagera rukomoka mu gihugu cy'u Rwanda abo barovyi bati icyo cyatsi n'impumbi ku binyabuzima harimo amafi atunze imiryango yegereye ikiyaga
kuri samaki rumaze koga ukitera mwayo marebe hariho ukuntu rufatwamwo rugaca ruherama ariko rukoga rukagerageza kugira ngo rwikuremwo bikanga hanyuma rero hari intumbero ruba rufise ruba rumwe ruroga kugira ruze rugende kwinyegeza ahantu hari amazi akanye cyane hanyuma y'amazi amaze gushuha hejuru kubera izuba bafashwe n'amarebe ruca rupfiramo nacyo gituma rero dusaba yuko nka leta yoreba nk'ukungene ari nk'umutawuso ubusohoka bakareba nk'abene gihugu bakaza baraja mu mazi y'amarebe bakayakuramo kugira ngo isamaki ntizigume ziho
ni ibintu byonona intuze isamaki ngaha mu kiyaga bivuga nk'urusamaki rugiyemo rugafatirwa mu rugiye no mwibabi byonyine ruca ruheramo iyo rugiye mu ibabi rero izuba rikagwakira ruca rupfa nicyo kibi cy'amarebe rero
abanyagihugu benshi baba ku nkengera z'ikiyaga Rweru bari mu gice kibangamirwa n'uruzuba ku ruhande rumwe icyo cyatsi ni kibi aborozi b'ingurube bemeza ko gishobora kugira akamaro ku rundi ruhande na cyane cyane mu gihe cy'uruzuba
dufate nk'ubu urabona nk'ubu ino uruzuba rwarase cyane ibitungwa nta kintu bikironka kugira ngo bifungure nkaborora nk'ingurube iki bataba bikora kuza bagenda bazana intuze aya marebe nyine cyangwa bagatema n'imitete zisigaye zijya n'imitete ingurube kandi ziri ko ingurube zidakunda kurya imitete ibyo bataba bikora ko kugira bare yuko ingurube nazo zishobora kugira ngo ziriho cyangwa
ingurube ni ukuvuga aya marebe yo wagiye ukayakura mu mazi ukayashyira ibyororwa by'ingurube zirabirya kandi zikabaha
ku misozi ishokera ku nkengera z'ikiyaga Rweru barifuza ko bokwiragizwa ingurube abaho basigura ko ziofasha kwikenura no gukingira ibinyabuzima byo mu kiyaga
mwebwe mudukuriye mu butwari ko mudushikira imbere mu katubariza leta kugira ngo iturose nk'ibitungwa nk'impene ingurube cyane cyane nk'aya marebe akunda guhonya isamaki mu ruzi z'ibinyabuzima kubera ayo marebe ariyo wasigaye atunze izo ngurube ziri ku musozi tugaca turonka uburyo ayo marebe tuza turayahonyamwo tuza kuyagaburiza ingurube
nanagabanuka kuko turaziyagaburira cyane kandi zirayakunda gose amarebe zirayarya gose ingurube kandi usanga ingurube yarya atangorane zisanga ifise amagara meza
zirayarya kuyohera no guhera
kuri yo myitwarariko y'abanyagihugu begereye ikiyaga Gweru umushikiranganje w'urimye ubworozi n'ibidukikije Dogi de Rurema arafite ico abivuga ko
tuje imbere aho kwa matubona babandi bitwa ngo nabagira neza bama baza gusa baje kuraba uko ibintu bimeze ugasanga umenga n'ukuza gusamaza abene gihugu mugabo ntagira ikintu shingira kamaro kirama kibaho mu byo tugiye kwiheza hariho iyo mitwariko nk'ingo n'umugambi mwiza turabe imigambi irikorerwa ngaha n'abari ko barakorera ngaha twanze tubabwira ati hakuza mubazanira isahani yifu barara bariye rimwe ni mureke tubahe nk'ibitungwa kugira ngo ejo navyo bizubasahirize ikindi naco tugiye kwihutira no kuraba inyene kicatsi nyene murabona cuzuye amazi menshi cyane nyamutse kwitunganya kugira ngo kibe ifumbire abene gihugu baha bashobora kuzoza barakoresha
uwo mushikiranganje wa leta y'u Burundi amenyesha ko leta itazokwemera gukorana n'amashyirahamwe y'abagira neza atari mu ntumbero yo gutora inyishu irama ku bibazo byo guhangana n'ihindagurika ry'ibihe n'ingaruka bijyana mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika.
Ubu naho ni wa mwanya twahari ikiganiro n'abayobozi b'amadini icyanone kiribanda ku ruhare rw'abayobozi b'amadini mu kurwanya ibyaha bishingiye ku bugumba. Mugenzi wacu Diane Ndonse atubwire abatumirwa.
Pasteur Agnes Ndiramiye murongoye isengero rya Philadelphia White Gospel Church turabaramukije.
Ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo.
Eko turi kumwe kandi na Padiri Pierre Sengiyumva akora mu biro bijejwe ubutumwa bw'ingo n'imiryango muri diyoseze ya Bujumbura. Namwe bwe turabaramukije.
Amahoro cyane.
Turabaramukije kandi na muganga Nsabimana Audace.
Ndabaramukije cyane.
Yego, ndabaramukije namwe bwe mwese mutwumviriza ku ijwi rya Amerika aho tuza kuganira ku ruhara rw'amasengero n'amadini mu kurwanya amabi afatiye ku bugumba. Muganga Audace Nsabimana, mwotangura mukaducira ku mayange mbega ubugumba bwo bumeze gute?
Ubugumba nk'uko mu benshi bashobora kubyibaza ni mu gihe abubakanye badashoboye kuronka urubyaro. Aho rero twokwita umuntu kwabaye ingumba mu gihe byanse burundu, ariko mu gihe hari amahirwe y'ukuzoronka ikibondo bivanye n'uko afashijwe n'abaganga tuvyita ko ari amahirwe make yo kurondoka.
Ni kuvuga umuntu yo kwibaza ko butanguye kumufata nko guhera nka ryari
nk'uko abahinga babinonosoye cyane babivuga. Umuntu avuga yuko umuryango ubaye ingumba mu gihe bamaranye n'imiburiburi imyaka ibiri babana neza, no kuvuga barangura amabanga yabubatse kenshi n'imiburiburi gatatu mu ndwi, kandi ata kintu na kimwe bakoresha muri bwa buryo bwo kwirinda gutwara inda bakoresheje.
Ego Patiri Pierre, Ekleziya Katolika isanzwe ishyigikira mu kanya koko musanzwe mukora mu biro bijejwe ubutumwa bw'ingo n'imiryango, muri ubwo butumwa muha imiryango mufasha gute abo baba batevye kuronka ikibondo?
Urakoze cyane. Twebwe dutegera ko umwana atangwa n'Imana ubwa mbere, hanyuma rero tumaze kubitegera gutyo hari igihe rero tubona abantu batariko bararonka ibibondo haize iyo myaka nyene muganga hejeje kutubadira. Twebwe rero uko tubitahura mu nyigisho za Ekleziya nuko ibintu bishobora gutuma umuntu ataronka ikibondo tubishyira mu mice ine. Kumbure muganga arashobora we nyene kubandanya duha umuco uhagije. Ubwa mbere hariho ubumuga umuntu ashobora kuba asanganywe bwo ku mubiri, ugasanga nk'ubu nk'umukenyezi ingene aremye ingene asanzwe ari ntafise novuga nti imbuto zoshobora kuva mu mwana igihe zihuye n'izo mugabo. Nawe ugasanga n'umugabo nawe nyene izo mbuto ntazagira.
Kumbure muganga ibyongera arabigaruka ko mwebwe mufatira kuri ubwo bumuga baba bafise cyanke n'ubutumwa bw'imitima.
Sinari bwaheze.
Yego.
Ico ni gice ca mbere. Yego, ubugira kabiri hari gihe uza gusanga umuntu tari kararonka umwana kandi asanzwe akomeye. Kwa muganga bakamubwira bati nta ngorane nimwe turiko turabona yotuma utaronka umwana. Twebwe rero hakuru duca dushimikira kuri risakramentu ryo kwabirana. Iyo baraganye mu ngoro y'Imana baragana jendemeye w'umugabo wanje umugore wanje kandi ndakwemereye kutazo guhemukira mu buhigwe no mu marushwa ugwaye cyangwa ukomeye, zo gukunda ndagusonera iminsi yose y'ubuzima bwanje. Ibintu byose rero bishika bamaze guhana iyo sezerano bavyakirira hamwe mu rukundo twebwe rero tubaherekeza kuzigama ugo rukundo rwabo kuzigama iyo sezerano babararaganye imbere y'Imana hama tugafasha rero nabandi abakristo abandi bantu kutababona ko umenya nabantu bibicibwa kubakira kukumana tangwa n'Imana
ego muganga reka tugaruke kuri mwebwe patiri yarabitanguye mbega ibitumanya mukuru bituma abantu bataronka abo bakanye bataronka umwana n'inkibi
abahinga bavuga ko bashobora kuba abo bagize uwo muryango bashobora bose ko basi kibazo ariko hari gihe uruhara ruba rw'umukenyezi kenshi na kenshi ndabisigura igituma muzari ko ari kenshi na kenshi n'igihe uruhara ruba ari ku mugabo mvuze ku mukenyezi ni kenshi na kenshi kubera iki murazi ko kurondoka ari ihura ngimbuto z'umugabo n'iz'umugore n'ubw'umugore hama hakavamo ikibondo ni ukuvuga ko abo babiri bose afite uruhara kukuzana imbuto ariko umukenyezi arafise urundi ruhara rurengeye ubwo kuko niwe nyine n'umurima ubwo rubuto ruzokuriramo ni ukuvuga rero ashobora kugira ikibazo cy'izo mbuto cyangwa akagira ikibazo cy'aho urubuto rukurira ngiriye ko
nico gituma bavuga ko umugore ari wabyara re
oya habe namba ahubwo nashatse kuvuga uruhara runini bose basura uruhara mugabo umukenyezi arafise uruhara runini cyane
kuko ari we yibungenge ikibondo
niwe yibungenge ikibondo ngiye ataba meze neza naho yoba yarasamye ubuto gwiza gwavuye ku mugabo nawe yarasura ubuto gwiza ikibondo gishobora kutaboneka
yego mugabo hanini siwe atuma icyo kibondo kiboneka biva kuri abo babiri
nabivuze neza n'uruhara ruri kuri bombi umugabo novuga nitize ya mvugo ngo akabijya umugore nawe arafisemo akabijya
ego pasteur Agnes mwisengera murongoye mufasha gute abo bantu kubera ahanini baragiriza cyane amasengera mwami yuko hari ukutabafasha kutabashigikira mu kuja kwa muganga mukabasengera gusa
sinari nzi ko ivyo bikunze kuvugwa ko babashigikira kuko ndibaza je kuri aho mperereye kenshi bwa mbere ho mukuru aganisha abana tuba twabigishije tuba twabonye yuko kenshi twatanguye kubatuma kwa muganga tuzi ko bazanye ibipimo tuzi ko bameze neza hama tukabaha inyigisho za mbere zo kubigisha umubano tubigisha ko bari kwizerana kandi ko ari kwihanganirana umwe wese ko umwana atangwa n'Imana duhagarara ku ijambo kenshi igitanguriro igice cya mbere umurongo wa 26 gushika kuri 28 aho Imana yavuga ngo tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe hanyuma Imana ikabarema mu buryo bubiri umugabo n'umugore kandi igashyira ku ijambo ngo nimubyare murondoke nama rero twituzi kwa tubigisha kwa abana batangwa n'Imana tukabigisha ko atamuntu ashobora kuzovana n'ubundi muntu kubera yuko ataronse umwana byose ari Imana ibikora tukabigisha rero ko iyo tubarongoye tukabona babanye neza mugabo basenga tukaca tubona haheze nk'imyaka ibiri nk'iyo muganga avuze natwe iminsi yose imyaka ibiri hari abashaka kwizera ngo ntaco ngo aracarika ari mu gatoya tangura muje kwa muganga se byose mu bana muri babiri nimuje kwa muganga twebwe iminsi yose tubahimiriza kuja kuraba kwa muganga batubwire ko muganga yaje yababonyemo iyo niyo ntambuko ya mbere dukora iyo baje batubwira ko ataco muganga yatoye tuca tumenya ko ari bihe by'Imana kuko bibiri iremeza neza ko Imana itanga umwana igihe gikwiye
yego muganga iyo ngorane kutavyara irapfugwa igakira
yego mu bisanzwe na kaburimbo nico gituma iyo habonetse ikibazo nk'ico tugerageza tugasuzuma uwo muryango tugasuzuma umwe wese ku ruhara rwiwe hanyuma tukanabaza ko barangura amabanga kuko hari abo tumaze kubona baza bafite icyo kibazo cyo kurondoka tugasanga ntibigishijwe n'ingene barangura ayo mabanga ugasanga nk'umukenyezi aracyari isugi wabaza ingene byagenze bakakubwira ko babikora nyine ukuntu nyine ugasanga ntabyo bakoze bigeze bakora
aho
ariko rero aho ibyo bishika gake mugabo birashika mumenye ko bishika nico bituma rero mukwiyumvira ko wovura umuntu agakira ni mu gihe woba watoye icyabi muteye navuze ko ku mukenyezi turaba byinshi ku mugabo tukaraba byinshi mpereye kuri bimwe bituma umuntu atarondoka nko ku mugore nsubiremwo ku mukenyezi ashobora kuba atagira imbuto mudusawo twiwe mu gifaransa bavuga stérilité ovarienne kuvuga bamwe baje mu mutinya nka hano bakazosubirayo ariko hagati yo kuja mu mutinya nka no gusubirayo haba ico bita kugira ovulation kuvuga kabuto kagasha kakitegura uko gahura n'imbuto z'umugabo kugira have mu mwana ugasanga ico gihe ibyo bihewe mu kenyezi ntabyabona akaba rero n'ikindi twokwita stérilité tubère kuvuga ubugumba buvuye kuri tujya duhora duhuza udusabo twimbuto n'igiteko kuko murazi hari udusabo tukazana imbuto urubuto rugasha rukarindirira ahantu ugumugabo rukaza mugabo ruza ruciye mu gitereko no muri twa duhora duhuza igitereko n'udusabo hari gihe rero two duhora tuba tumeze nabi tuzivye canke tudakora hari rero n'ikindi gihe usanga umukenyezi afise igitereko kitameze neza imwe bita malformation cyangwa ugasanga kimwe ibivyimba hagati ugasanga naho yosama imbanyi ntiyoronka ayikurira ibyo rero babyita stérilité utérine hakaba n'ubwinjiriro bw'igitereko ega iyo umugabo n'umugore baranguye amabanga umugabo yasohoye imbuto ziwe ziringira ziciye mu gitsina hama zikaduga ziciye mu bwinjiriro bw'igitereko zigafata yanzira iduga guhura n'urubuto rw'umukenyezi hari igihe usanga ubwo bwinjiriro bw'igitereko rwarazivye kubera indwara bimwe bita infection canke ugasanga yarigeze kugira ingorane arakogwa hanyuma mu gukira kwiwe bimwe bita cicatrisation ugasanga ahari umwenge harazivye hakaba rero n'iyindi mvo ku mukenyezi nagomba mpereze ko igira gatanu ingorane zijanye n'igitsina kimwe bita igisabo cy'umukenyezi hamwe bikunda nyine iko barangura amabanga no kuvuga igitsina cy'umukenyezi naco nyine gishobora kuba cyaremwe ukuntu nyine tari kitameze neza hariho ibyo bita malformation hariho malposition ugasanga ntigitumbereye neza aho ugwinjiriro rwacu ntiruhana inzira n'ugwinjiriro rw'igitereko ugasanga nubwo bogira amabanga za mbuto zije ntizironka ingene zinjira mu gitereko hari n'igihe usanga atani cyafise
igitsina cyangwa igitereko
oya igitsina ugasanga aricyo bita agenesis ni bimwe mu gifaransa bita malformation gasanga hariho agenesis divage cyo bita syndrome de Rokitansky gasanga umukenyezi afise giste akantu gatoya yo kwibaza ngo ni gitsina mugabo atagitsina afise nico gituma rero tubasuzuma tukamenya ko ibyo dushobora kubonesha amaso cyangwa dukora ko tukabikora ari byo tudakoresha amaso cyangwa intoki tukabituma mu buhinga bakabipima muri laboratoire cyangwa tukabatuma bimwe bita ecography cyangwa ikindi gipimo bita stereosalpingography ishobora kutwereka yuko hariho afise igitereko kimwe muheha no kuvuga kifise inzira ishikana kuri twa duhora tujana dufasha kugira imbuto z'umugabo zishikira ubw'umukenyezi ugasanga ibico gipimo kirerekanye neza yuko umukenyezi afise igitereko kimeze neza uravye inyuma n'imbere muri cyo gifise aho ibyo byose byoshobokera imbuto z'umugabo zikarengana cyanke naho umukenyezi yasamye ko kakagi kazova mu mwana kamanuka kagashika mu gitereko
Ibyo birashoboka yuko abazokubakana babyipimisha kirika
novuga nti byoshobotse mugabo muco w'abarundi tumenyereye hanze mu zaburaya aho bagira ibintu bita consultation prénuptiale abazokubakana bagenda kwa muganga umwe wese ku ruhara rwiwe hamwe bakazojana bakabapima bakabona ko bishoboka ariko ni wacu habamwe ibintu byo kwizerana ahubwo nohimiriza aba bakoze b'Imana barongoye amashemiro ko mugihe baba bariko barafasha abantu bari mu kubakana ko babwira bakaja kwa muganga bakahariho byinshi twobona imbere yuko twovita imbere yuko batumwanya
muganga wa Dasa Simon turabakenguruki
murakoze cyane
Pasteur Agnes Ndiramiye emirongo y'isenga rya Philadelphia Gospel Church turabakenguruki
murakoze cyane
ego dushimire namwe bwe Padiri Pierre Ngiyumva nibutse ko muri mu biro bijejwe ubutumwa bw'ingo n'imiryango muri diocese ya Bujumbura
ego murakoze cyane Imani bayezagire
ndasete namwe bwe mwari ko muratwumviriza ku kijya
Amerika tubibutse ko twari ko turavuga ku ruhara rw'indongozi z'amasengero n'amadini mu kugwanya amabafatiye ku bugumba. Diane Ndonse nayo ndakiremesheje ndabakenguruki.
Arakoze Diane Ndonse, tubashimiye namwe nshuti mwari muduteze amatwi, dushimire engineer wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Mokbil wadufashije kwegeranya aya makuru muri studio. Mari kumwe nanjye Edirwema, mukomeze muryoherwa na gahunda za radio Ijwi rya Amerika. Ciao ciao.